iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo bijyanye n'amagara y'abantu. Ejo ku munsi wa mbere niho hatanguzwa itsekeza ry'urucanco rwo gukingira ibitungwa akaranda kateye impene n'intama kakica izishika ku bihumbi n'ibihumbi mu mezi atatu. Ku rwego rw'igihugu urwo rucanco rwatangujwe muri komine Bugendana intara ya Gitega, imwe mu ntara yari yasinzikajwe n'iyo ngwara y'akaranda. Mbega ibyo bikogwa bitunganije gute kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu? Itegeko ryo kudafungura ibyo bitungwa ryo barikiri mu ngiro? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kanya mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Ya numero ni yandi nyene, numero ni 1 202 44 41 93 1. Yasubiramwo 1 202 44 41 93 1. Mutwakure turabahamagara muterere. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kubatamenye canke kubatibuka kuva mu ntango z'uku kwezi z'uyu mwaka, mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2018, mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi haribonekeje indwara y'akaranda mu mpene n'intama. Ako karanda rero karahitanye izitari nke. Ubu rero hatanguye urucanco rw'ibyo bitungwa. Icyo gikorwa cyatanguye ejo mu ntara ya Gitega. Reka tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu yaduteguriye kuri icyo gikorwa cyatanguye mu ntara ya Gitega, Fidel d'Antoine Sabimana.
Aha ni ku mutumba wa Bitare, komine Bugenda, intara ya Gitega, ariko baratanguza isekeza ryo gucandaga ibitungwa by'impene n'intama. Ni urucanduro rw'indwara y'akaranda k'impene n'intama yari imaze amezi arenga atatu yadutse mu ntara zitandatu z'u Burundi. Iyo ndwara y'akaranda nta muti wayo ubaho kiretse urucanco, nk'uko bimenyeshwa na Epaphras Ndikumana, umunyamabanga ntegereje w'umushikiranganji w'ubirimi n'ubworozi mu Burundi. Epaphras Ndikumana yagarutse ku bimenyetso biranga igitungwa cafashwe n'iyo ndwara.
Igitungwa cafashwe n'iyo ndwara kiranjondogora, amaso akarira, mu ntango hakaza imisemo.
Mbega abo bari kuki? Urwo rucanco rwatangurijwe muri komine ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Epaphras Ndikumana aratubwira ibituma.
Twashimye rero gutanguza iki gikorwa muri ino komine ya Bugendana yo mu ntara ya Gitega, kuko ariyo yasinzikajwe rwose n'akaranda. Ibiharuro bitwereka ko hapfuye impene n'intama zose hamwe zigera ku 400,219 muri komine nyene ya Bugendana.
Paul Bankibigwira aserukira aborozi bo muri komine ya Bugendana yamenyeshe ko aborozi baronkeye uruhombo rukomeye kubera iyo ndwara.
Izo ntare baraduhaye zashika ku 1,000 n'amajana 635. Mugabo mwizo haya hashi hapamo 1,158. Umuzi wacu natwe hashi hapamo 2,600. na mirongo itanu icyo gihe urumva ko uruhombo rwabaye rwinshi
Waserukira aborozi muri komine ya Bugendana yibajije yuko vuba bwanga aborozi bwabagiye kwikenura mu kurimye nda bafijya nino kuberwa rucanze
usanzwe dufite nabana bigishe igice cy'amere cyaraheze icyakamere cyaraheze usanzwe dufite n'utudeni ubure twa dufite mashure kubera twarazi mukora n'icyo gitumo impeshi yose yo kurwanya vuga Ujazara kuboni ingene tujirima Uma mwansi ko tasoho Zisatoro suya mwuzi Zisoro wadanya Zinja haruna Mwoneo enyumi soko Tushora kuzishora Tushore kaja nakaria Tushora kuzikora
Yuliana na onghiriye Umukanye du mworozi Na onyene ya jeba zawa gie kuwa orongira karushu
Gie kungo kanyeni Kuvera yuko kwa ikwa kenye Gumu niyarona ko ikorako ya igikora kugahene yari yabuze kwingene yogenze kukubera twari mu nzu tutasokorora mboka burero ngira bizoba mikenye
umwizero wa aborozi si waho bukera nkuko aborozi bavyibaze epafasi ndi kumana umunyamanga negeze wo bushikiranje buri mini ubworozi yishura agira ati
kwa gira tubasabe mubandanye mwihangane kugira ngo iki gikorwa kishobore kurangurwa neza mu gihugu cyose tubanze turabe neza magara y'ibyo bitungwa uko arwiye gukurikirana ingingo z'uko mwasubira kubandanya mubifata kurya bya bisanzwe muzohereza muzishikirijwe biciye ku bajejwe kubikurikirana
mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko muri rusange aho karanda k'imene kahitanye imene n'intama zingana 8,555 mu ntara za Kirundo Gitega Karusi Muramvya na Mwaro ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana kubyijujya Amerika.
Urakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru wakurikiranye. Aho rero iki kibazo cyadutse mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi bwaciye bufata ingingo yuko tampene nimwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetse mwako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene n'intama zabonetse ko zafashwe nako karanda basabye ko zoca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 ukwezi kwa mbere kuri uyu mwaka yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene n'intama muri zo ntara zatewe na karanda rero kubera ivyo bifungurwa ivyo bitungwa nako bifungurwa cyane mu gihugu cy'u Burundi kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira kubijyanye n'amagara y'abantu twiheza duti itegeko ryo kudafungura ibyo bitungwa ryo barikiri mu ngiro ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwiheza rero twatumiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi muri ubwo bushikiranganje twatumiye umushinga ntahe muganga w'ibitungwa nta kiruta imana Desire harongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa akaba kandi yanonosuye ibijanye no kugwanya ibiza by'indwara epidemiologie et gestion des risques sanitaires twakiri mutumire wacu rero mushinga nahe nta kiruta imana ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu kiganiro muri isanga
ndagitumire cyane gakeye n'izitanye naho muherereye ndabankije nane uri yami kandi ndabashimiye ko mwatumiye n'iki kiganiro ndabankije nane ko twumva ibyo
murakoze cyane gose mu kiganiro twagiranye haraciye amezi nk'abiri aho ako karanda kari karabangamiye cyane bitungwa mu ntara zitari nke z'igihugu mwaradushikirije ko mugiye kuzotangura iki gikorwa mwatanguye jo co gucandaga ivyo bitungwa ivyo bikorwa none mushinga ntahe ivyo babitunganijwe gute impene n'intama mu gihugu cyose zigiye gucandagwa
nakoze cyane nibyo twaratanguye ku tariki 9 y'ukwezi kwa kane isekeza byo gutanga ibitungwa byose impene n'intama gasekeza nibyo kugira ngo tugikingire akaranda k'impene n'intama rero gasekeza bikaba bigokorwa mu gihugu cyo mu ntara zose z'u Burundi ariko mu ntango twatanguriye mu ntara 12 gusa ariko mu minsi iri yavuga cyane hazatandikirwa izindi ntara intara rero twatanguriyemo ni intara za Ruyigi Cankuzo Muramvya Karusi, Rutana, Mwaro, Ngozi, Gitega, kumburi nyane guhera kuko ni naho ubu rikogwa. Bururi, Kirundo, Muyinga hamwe na Kayanza. Ibindi narazisigaye aribwo cibitoke Bubanza, Bujumbura, Rumonge na Makamba. Na zone turindiriye ko incanco zidushikira tukaba twiteze ko naho ne tuzatandukira tugaca dutangura naho ne gucanca imitungo by'izo ntara twahere cyane cyane mu ntara tubona ko zisa n'izibangamiwe gusumba izindi ni ukuvuga intara hasanzwe hari icyo kiza hamwe n'izindi ntara tubona ko tutarabye neza zishobora kwandikirwa n'ingoga gusumba izindi izo rero nizo twaciye tuba turahera ko ariko ni igikorwa kizokorwa mu gihugu cyose cy'Uburundi.
Murakoze cyane rwose. Twavuze ko impamvu twanagize kino kiganiro nuko ibi bitungwa bifungurwa cyane mu gihugu cy'Uburundi kubijyanye n'imiti n'ubu imiti ntiraboneka kugira ngo abantu bahe kumburezi maze gufatwa.
Mu bisanzwe akaranda k'impene n'intama ni indwara nkuko nigeze kubivuga itegwa n'umugera bita peperve. Uwo mugera mu by'ukuri nta muti nyezina ushobora gukora kugira ngo umuntu avure igitungo cyarwaye. Umuti duhanura aborozi nyamukuru, ingingo nyamukuru duhanura aborozi ni ingingo yo kwikingira. Ibyo nabyo kwikingira rero hariho nk'uko udashikiza n'ibitungo iyo umuntu avuze igitungo akagishikiza ubwo nyine mu zindi akabanza akagishikiza ahantu hari ukwazo. Tukasaba aborozi kutaza ibintu byo kutaragira ku mitumba ibintu byo kwikingira na cyane cyane rero urukingo nyamukuru rukora ni urucanco rw'ibitungo rero iyo umuntu yatangije ibikingwa byiwe aba afise garanti yuko igitungo kitazongera kukirwara.
Tugarutse kuri icyo gikorwa nyine muri mwo nk'abari ku mutumba hagati mu gihugu biriko bigenda gute bashikiriza ibitungwa byabo hehe ni hehe neza na neza baje kugira ngo bacandagishe ibitungwa byabo.
Murakoze cyane. Muri komine yose hariho amakipe ari ku rubuga amakipe twashyizeho amakipe abirabiri muri komine akaba agenda ashiraho yari ashizeho ikirangaminsi cya buri komine ibibanza bazana kubitunga rero mu bisanzwe baramenyeshwa ibibanza bizoberago incanco ibyo bibanza bakaca babiho bazabegeraniriza ibyo bitungwa bakabizana abaganga b'itumba bagaca babisangaho cyandaka rero namye ku rubuga nabonye ko abantu benshi cyane bitabye icyo gikorwa kandi ko turi kugenda neza ariko nusaba ko bubandanya gutyo mugabo cyane cyane ntagire umuntu n'umwe atitaba ako kamo. Rero iki gikorwa ni igikorwa cyatanguye nkuko nabivuze ku itariki 9 ni ukuvuga ku munsi wa mbere kikaba kizomara ukwezi kiriko kirakorwa kugira ngo ahantu umuntu mbere kugira ngo imitumba yose ubone akarere kose gashikirwe ntihagire ahantu na hamwe dusiga tudacance ibitungo. Nagomba mbonegweho gushimira cyane abasanzwe badufasha mu by'iterambere ahantu avuga cyane cyane ikigega mpuzamakungu ibanyi mpuzamakungu banki mondiale nkavuga ishyirahamwe mpuzamakungu ry'uburimyi no gufungura FAO nkavuga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'abandi basanzwe bafasha Uburundi mu iterambere bafashije kugira ngo ibikoresho bashyigikire Leta y'u Burundi mu kuronka ibikoresho incanco reka n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo igikorwa kigende neza.
Muravuze ayo mashyirahamwe yose mwifatikanyije muri iki gikorwa abariko barabafasha ni ukuvuga ko urucanco ari ku buntu ku banyagihugu canke bararuriha.
Yego cyane murakoze. Urucanco ubuyi dufite ni urucanco batamahera n'amakeri baka umuntu arazana igitungwa kiwe tumusaba abantu kuzana igitungwa kiwe gusa nta mahera bamwaka urucanco rugirwa ku buntu mu gihugu cyose cy'Uburundi.
Ku bijyanye no gufungura ibyo bitungwa n'ubu itegeko riracariho muracahanura biracabujijwe gufungura impene n'intama ni mu gihugu cyose cyane aho honyine muri izo ntara twumvise ko izo ntara zitandatu ako karanda kabangamiye ibitungwa.
Murakoze cyane. mwisanzwe intumbero leta y'Burundi ishitswe nuko aborozi bo garuka mu buzima busanzwe iki kiza tukagituza tukacyanura n'imizi hanyuma aborozi abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe ofisi agahene akakikorako ukeneye aka tambrochete akifungurira ariko rero naho biruko ubu yitwa intambwe novuga nyamukuru tugize mu bijyanye no kurwanya kukaranda bisigura ko ako karanda kazoba gaheze ubunyene bwa vuba bisaba rero ko murazi ko urucanco rurafise umwanya rushikira mu mubiri rugatangura gukora hanyuma rukagira icyo rumariye umubiri w'icyo gitsina kiba kirwaye rero icyo duhanura aborozi ni uko batoca bihuta ubwo nyine kugira guca baca batangura gushora ibitungwa gutangura kuza barabibaga mu kwihangana iminsi mikeya iminsi myinshi kugira ngo
bafate
akanya turabe urucanco ruriko rurakora hanyuma duce tubona kuvuga kumbure ababijejwe babone gufata ingingo zibereye ariko icyo nubamenyesha ni uko biri kubirakorwa kugira ngo abantu ntibagoma n'igihe kirekire batarasubira mu buzima busanzwe
hoba none haribonekeza abantu bidoga ko baba baragwaye indwara zivuye kuri ako karanda ko byatangwe kuva mu kwezi kwa 12 haraciye amezi 3-4 hoba ari abantu baba baragwaye bakaja kwivuza mugasanga kumbure byo byaratewe n'ako karanda
murakoze cyane mu bisanzwe kumbure nanagize kubisigura mu minsi iheze hariho indwara zimwe zandukira abantu bivuye ku bitungo bere washaka rero nibyandukira ibitungwa bivuye ku bantu ibyo birabaho ariko akaranda k'impene n'intama siko koko kameze mu bisanzwe si indwara ushobora kuvuga ngo umuntu aragwaye ako karanda kubera yafunguye cyane yabanye n'igitungwa kirwaye ariko ingorane nyamukuru dusanga ni uko usanga abantu bariye bafunguye ibitungwa bimeze nabi kuko naho navuze ko atari indwara ishobora kwandukira umuntu uca usanga za nyama yatakiye akaranga ko kuba ibifungurwa byiza umuntu ashobora gufungura akagira mugabo ntashobora kurwara cyangwa gupfa mugabo ingorane ni uko afungura ibintu bitameze neza nuba nk'akarorero nk'iyo dufate nk'ufata n'igitungwa cya duduke kikavunagurika ugasigira nk'umuntu akakirya murumva ibyo twebwe nk'abahinga tuvuga tuti nibyo cyadudutse cyagize mugabo hariho degre inyama ziba zononekariye ko tuvuga tuti ntigikwiye gufungurwa rero turahanura abantu kutagira ibifungwa kubera icyo ikindi nacyo ni uko inyama iri mu bintu bifasha cyane kugira ngo icyo kiza cy'indwara gikwiragire mu karere kaba gatarashikwamo iyo ndwara murumva ko twatanguye gucandaga ariko hose ntituhashyikira ko rimwe murumva ko rero tuvuze tuti reka icyo dutanga inyama abantu batangure kuzirya urashobora gusanga cya kiza kitakiranduye nicyo gituma basaba ko bukwihangana iminsi mike tukabanza tugakora icyo gikorwa kigahera hanyuma igihe kimaze guhera tugashika ku kibuga kandi tugafata ibipimo tukagenda gusuzuma aho abasoda b'umubiri w'ibitungwa tuba twacandaje bigeze tubonye abasoda b'umubiri bageze ku rugero rukwiye ku buryo twizera ko indwara itazobandanya irandagata ngo igende ahandi tushobora kuvuga tuti kumbure indwara turiko turayitsinda reka abene igihugu basubire mu buzima busanzwe ariko rero izo ni ingingo zizofatwa n'ababijejwe abafashe ziriya ngingo nyene zo kurwanya iki kibi nibo bazofata izo ngingo bivanye n'ibyo twebwe nk'abahinga tuzoba twamaze kubona yuko ikiza cy'akaranda n'impene n'intama itakiri menase itakiri ingorane ku gihugu cyacu
bifata iki bizofata ikiringo kingana gute kugira ngo murabe niba abasoda abasirikare bo mu mubiri w'ibyo bitungwa bashobora kuba bakomeye nyuma y'aho mugishije urucanco
murakoze cyane bivanye n'igitungwa ingene kiba kimeze kenshi dufata ko mu nzu zitatu igitungwa kiba cyatanguye kuzana abasoda bakwiye kugera rukwiye ku buryo atangorana mugabo hariho n'ahandi usanga bigera ku nzu zine byumvikana ko tuzoza guheza ibisekeza turimwo aho twatanguriye dushobora gutangura kuza gusuzuma tukaraba ingene ibintu biriko biragenda murumva rero abantu bakwikanga amatsike kirekire cyane ariko nkuko nabivuze bigovana n'ingene kuko murabona igihugu cy'Uburundi igihugu tutatumenyeye iyo ndwara ingene umubiri w'ibitungwa biri ngaha bayita mu gifaransa ngo ni population naive kuko ingwara itabigeri hada utusanga kumbure abasoda b'umubiri bitwara kushanye kuriya mugabo hari igihe binyaruka hari igihe bitero mugabo muri rusange bashobora gufata ko nko mu ko duhejeje itegeko zo guhera tukaje dutangura aho twahereye tugenda isuzuma turaba ingene ibintu byifashe.
Murakoze cyane rwose mushinga nahe na Karutimana Desire mu bushekeranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Ni kiganiro gihe ijambo bonyonye biradishwe cya Amerika tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine tubaha karyo ko kuterera duhere kuri Kwizera uraho ga Kwizera
naraho neza
turaho turashima namwe
natwe turashima nk'uko hari ubuvuga ni twa Kwizera erejende mu karere ka Rwanda. None kambanza nishimira ko mwadutumiye umutumirwa. None icyo nabanza kumubaza akambwira ese kimaze kugera mu Burundi, murabona ko Burundi ari igihugu gituranye n'u Rwanda, ese haba hari gukorwa iki? Ni izihe ngamba zirimo gufatwa kugira ngo icyo cyorezo kibe kitagirana nayo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturanyi bacu?
Ego,
hanyuma ikindi nanone aze kutubwira ese buriya aya matungo atumira kugira icyo cyorezo ubutumijugunya cyangwa se hari ukundi kuntu babigenza mu gihe iyo itungo riba ritari ryapfa ako kanya?
Kwizera wasubiramo ikibazo cya kabiri ntitwakomeze neza.
Ikibazo cya kabiri nababazaga nti iryo tungo iyo ryamaze gufatwa n'icyo cyorezo ese rihita ripfa ako kanya cyangwa rirabanza rikarwara nk'uko rishobora kurwara n'izindi ndwara zisanzwe?
Urakoze cyane Kwizera.
Murakoze cyane namwe ibiganiro kandi ujye muduhamagara cyane turatuma kuri interineti nawe dukare Karolinda.
Murakoze cyane rwose. Katubandanye twakire na Peter uratwumva?
Ubu ndabumva.
Yego, muduhamagaye muri he?
Igitega mu Burundi.
Igitega naho nyine iryo sekeza ryatanguye ibitungwa byarahasinzikarijwe byifashe gute? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Nshaka kubaza ikibazo, none bizomara iminsi ingahe kugira basubacure kuri dufungure inyama z'impene cyangwa intama kuri kiba gikumbuye kweri? Kuko n'uwaciye Igitega nawe nyine mu izo ntara zandukiwe Igitega irimo umubaye usanga kenshi nk'ubukene bushya buza mu miryango ukahe na kare usanga umuntu agize akanakena akikora ku mpene akayishora, ariko ubu isoko nta soko n'imwe ushoboramo impene. Rero nashaka kubaza ni ryari icyo kiringo kizohera kugira abone neza yuko ibyo bitunga ubu bikomeye bitangure kujya inyama zabyo no kubishora?
Murakoze cyane. Reka duhere
kuri nawe. Murakoze.
Mushinga ntahe Desire ntaturutse Imana muduga ku ijambo.
Ubwo murakoze cyane. Kwizera yabajije ati mbega none ko tubona indwara itagira akarindwi, ati hoba hariho ingingo ziriko zirafatwa ku mbure kugira ngo indwara ntihaze itandukira ibindi bihugu ku mbure ishike n'ahandi? Icyo twamumenyesha ni uko ababijejwe bariko barabikurikirana. Hariho ndibuka ko mu minsi iheze hariho inama yo kwiga ingene boshiraho imigambi y'igihugu yo kurwanya ikiza cy'akaranda k'impene. Iyo ndwara iyo nama yabereyeho bitumye bifasha muri Kenya ejo bundi, yari inama y'abahinga kwari kugira ngo bakore ibitabo bizobafasha kugendera ku ngingo ngenderwa kuri kugera ukuntu bo kwitwara kugira ngo indwara ntigume irandagata ngo ije hose. Murumva ko hariho ibiriko birakorwa, ariko kumbure ababijejwe kuvuga kamo nk'aba mu karere ko mu biyaga bigari, aba bo mu karere ka Yase, yuko bohaguruka rwose kugira ngo twese hamwe turwanirize icyo kiza hamwe. Kuko natwe mu Burundi twakibonye kiza natwe cavuye hanze kizanye mu mpene nk'eyi, bari twari twaguriye mu bindi bihugu. Nca mwumva ko rero bikwiye koko icyo kibazo bakicarira bakagicyo bafashije. Ariko rero icyo nubahanura abagenzi bacu kumbure bari mu Burundi muntara tarafatwa no muntara kumbure no mu bindi bihugu nuko umuntu bibi bihe uguze igitungwa bwo kwirinda ukabanza ukakwimanya kugisuzuma navuze ikintu kisa nk'ikitagoye cyane nk'akarore nk'uko ushikana impene muhira cyangwa intama muhira imbere yo kwishyira hamwe n'izindi ukabanza ukayubakira ahantu kwayo nyine ikahamara nk'indwi imwe cyangwa inzu zibiri iri ukwayo ku buryo usanze kumbure uwo mugera wari ukiriye mugabo utari bwibonekeze ntihave icyo yandika izindi aha nje ngirwa ko nishyura ku kibazo ciwe aho yabazitse mbega iyo ndwara mbega iyo ije ikirigiti ubwo nyene ahishe iki kirigiti ubwo nyene cyangwa ibigenda gute mu bisanzwe igitungwa ubwacu gifashwe haramera iminsi umugero uri mu mubiri utari yarura icyo gihe hari ibyo usanga bishobora kumara nk'iminsi nka cumi ikintu ugasanga zirakana mbere n'iminsi mirongo ibiri bijyanye n'igitungwa rero iyo minsi iheze niho indwara icyo ibimenyetso bya mbere by'indwara bishobora gutangira kuyiboneka icyo namubwira nuko n'igihe iyo ndwara iba itari yishyizweho ishobora gusanga ishobora kwanduza izindi kuko iyo migera y'iyo ndwara y'ako karanda k'impene n'intama iri mu mubiri kandi irazanana mu mate ikazanana mu bisero iyo igitungwa gipfumye ikazanana mu mase iyo igitungwa gitaye amase amahenehene n'ibindi ugasanga rero kirashobora kwanduza kandi umwengo kirakomeye nicyo gituma rero no muhanura ko aborozi bo kwirinda cyane mu bihe nk'ibi cyane cyane tuba twumva ko hari akaranda k'impene n'intama
ego nkuko mwabivuze na karanda kaje kava mu bindi bihugu kandi kuri icyo kibazo nyine cyakwizera twumenyesha ko mu kugerageza gukingira ibitungwa mu Rwanda Minisiteri y'Uburimyi n'Ubworozi mu Rwanda nayo nyene yarayifashe ingingo yuko ibitungwa bito kwemererwa kuva mu Burundi byinjira mu Rwanda kugira ngo bakingire iyi ndwara nayo nyine ku bitungwa byo babikirwaye ntibyanduze ibiri mu Rwanda ni ingingo nshasha yasohotse twakire kandi n'uwitwa Nepo ariko Peter yari yabajije sinzi ko mwamamushije
mwamamabarira ego n'ibyo ikibazo cha Peter mbega atindeka bizoma n'iminsi ngahe kugira ngo abantu batangire kuyikora ku bitungo byacu batangire kuyifungura kuko n'ukuri turarushe hari ubukene mu miryango kuko kera umuntu yahora yikora ku gahene akagashora ku mbure yakimara ubukene nagomba ndamuhumurize yuko umugambi leta y'u Burundi yafashe wo kurwanya iki kiza n'ukuri ingingo leta yafashe kandi yarayihagurukiye kandi ibikayishyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo abantu bagaruke mu buzima busanzwe icyo namubwira nzi neza ni uko tuzogerageza uko dushoboye kose icyo gihe kikaba gito gishoboka kugira ngo abantu bashobore kwishobera ibitungwa bashobore gusubira kwirira akanyama k'impene zabago abantu bakunda basubire kuzifungurira neza atangorane rero tushobora kumubwira nyezina ati ni minsi ngahe byose namubwiye ko izovana n'indi dusanze abakobwa b'umubiri bariko baraduga mu mibiri y'ibitungwa tuzoba twashandaze ku buryo tuzovuga tuti aha turabona ko indwara turiko turayirandurana n'imizi ubundi jewe ndizeye ntakekiranya kuko ndabye karitsa y'imiti turiko turakoresha nkaraba ingene igikorwa kiri kirakorwa n'ingene abantu bariko barabyitaba ndizera ko ibyo bintu bitazoteba ariko icyo namubwira ni uko bishyize abantu bakitaba atari benshi muca numva ko bya bitungwa bikingiwe byo byo nta ngorane mugabo bya bindi bikaba byakingiwe hazi mugera bica bituma umugera w'indwara uzoca uhava uguma uri mu gihugu cyacu rero abo hoyi batazaba bazanye ibitungwa baca baba intambamyi ko abo bandi baba babizanye nicyo gituma abantu basaba abajejwe intwaro reka mbere n'abenegihugu abasanzwe ari aborozi bahanurane babwirane ko bishyitse ku bibanza ibyo bitungwa bicandagirwamo yuko n'ukuri bogerageza uko bashoboye kose ibitungwa bikaza nabamenyesha ko ducandaga mu bisanzwe impene n'intama iyo ariyo yose irengeje amezi atatu y'amavuka dufata ko nk'impene yavutse inyuma gatoya ya bonane ariyo yonyine turashobora gucandaga nayo izindi zose zaba izikuze zaba izishyize amezi zose tuba ducandaga ibindi kumuri tudacandaga mugabo nabyo ibyo n'ibintu bica bikorwa n'abahinga niyo dusanganwe ibimenyetso by'iyo ndwara tukabanza tukayipima tukaraba ko atangwara ifise ntituyitere tukabona kuyicandaga mu nyuma nibyo niko ka muntu mubwira ndamo ndamwizeje ko ariko arakogwa bishoboka byo kugira ngo nokuri abantu bashobore gusubira gushora ibitungo byabo bashobore kwifungurira akanyama kimwe n'intama atangorana.
Tugarutse gato kuri Kwizera kwa Minagri mu Rwanda yasavye aborozi b'amatungo byo bita amatungo ibyo bitungwa ko bakwirinda guhisha iki gitungo cyose cyo bakigwaye iyo ngwara bakabishikiriza ababijejwe kugira ngo babwire ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB kugira ngo bashobore kubyitaho vuba na vuba. Yabajije ati igitungwa kica gipfa buno nyene iyo kigwaye iyo ngwara bamenya gute iyo cyafashwe nk'abo bari mu Rwanda bifuza kugerageza gukingira igitungo
cyane. Murakoze cyane. Igitungo gifashwe kigifatwa d'abord ubwa mbere kiratangura kikamara iminsi nkuko nabivuze nta kimenyetso gutanga ibimenyetso birigaragaza ubwabo mu nyuma uko umugenzi uba mwinshi mu mubiri niko ibimenyetso bya mbere bice bikeruka. Rero ibimenyetso kenshi umuntu akunda kubona usanga igitungwa mu maso harira ugasanga haragamo ibintu by'amarira mbere binaremereye cyane bishaka gusa iyo kuyitera bigashaka gusa n'umuhondo amaso arahishiga mbere haheze n'iminsi ku bitungwa bimwe bimwe ugasanga hagiye n'ikintu cy'igiharage ikintu cera kibuza kubona neza mbere haranegera n'igihe n'ukuhumura usanga bidakunda kubera byamarira aba aramarira akomwe akomeye agumye agumye bigatuma kidashobora kugurura ijisho urasanga ku mazuru hazamo uruseru ugasanga gusa n'umuhondo ubwo ruseru nabwo ni kumitera niko bigenda gukomera ugasanga mbere no ku munwa mu kanwa wuguriye mu kanwa urashobora gusanga hari ibikomere ibyo bikomere rero kenshi nibyo bica bivuga igitungwa gufungura ugaca usanga kigenda kiremba cyane kubera kiba kitakijya nawe urumva kigwaye kidajya gica ziba ingorane. Ikindi kimenyetso dukunda kubona ni uko igitungwa gikorora ugasanga haraza agakorora kaburi mwanya mbere kenshi gakunda kwibonekeza mu gihe cyo mu gatondo cyane mugabo no ku munsi wose usanga kagishyise. Ibyo rero bikava yuko mu mahaha usanga amahaha y'abatutunze yarabyinze mbere nayone asa nk'ayahishiriye nk'ayarimo amaraso. Rero urasanga kandi rimwe na rimwe birashyika igitungwa kigacumbagira kubera haba hari ibikomere mugabo byo nabyo ntibishika kenshi. Urasanga kandi igitungwa cyuta mugabo iyo bishyitse rero kikuta kenshi kiba kimaze igihe kigwaye kiba gisa nk'ikiri ku mfiro kenshi mu gihe cyo ngo gikire kuko kiba cyarembye kiba cyamaze kurimba cyane. Ibyo ni byo bimenyetso nyine ko namubwira. Icyo namubwira ni uko kidafatwa rero ngo gice gipfugo nyine arahera nk'iminsi kenshi usanga gifahe nk'iminsi indwi cyane hagahera n'iminsi na cumi ariko hari igihe bimwe bimwe bishika ugasanga igitungwa gipfuye n'imboga. Ibyo bikunda gushika mu myaka ikiri mito mito no mu bitungo usanga bifite ingorane z'amagara usanga bene ibyo bitungo usanga bigwaye n'inzoka bidafite intamagara. Ibyo rero kirashobora gupfa n'ingoga mbere kikanapfa atari ibimenyetso mwezi na biza biboneka neza biribonekeza ku icyo gitungo kiramara rero iminsi kigwaye hanyuma kikabona gupfa mu nyuma.
Murakoze cyane rwose Nepo ku murongo yihanganye. Uraho neza Nepo?
Amahoro amahoro.
Uduhamagaye uri hehe? Uduhamagaye uri hehe Nepo?
Njyewe ndi mu Kirundi Busoni.
Mu buraruko bw'i Burundi. Duga ku ijambo.
Yego. Nashaka mumbarize umutumire. Kinone iyo ndwa gorushanjo. Gozoba ruzobandanya niba ruzobandanya ruzoza ruba mu kiringo kingana gute
ikiringo urucanje
ni kuvuga niba hariyo ikiringo ikiringo dufate ari nka tuwamo dufate ko nka apure tuwamo boza bongera gutanga urwo rucanje kubera imene kubera abariho ibitungwa byavutse bikaba byashikanye byakuze niko nabivuga.
Urakoze cyane. Reka twakirire na Charles mbere ko mushinga naye mutumire wacu akwishura. Charles
kumuro. Ndamushinga cyane n'eso.
Reka twakire undi
gihera tumbega ko mucandaze mukubira gucandaga haheze igihe kingana gute. Ni bisanzwe ingene mu chance de meze. Sinzi. Hatari kumuro n'eso.
Charles ndakeka umunywani Charles ku murongo hari hinduru nyinshi banza akihangana gato.
Hello.
Hello muratwumva?
Eh ndimo ndawumva.
Eh ni nde turi kumwe ku murongo ni Nepo chan Charles. Charles ni wewe Charles turi kumwe?
Ego ndiye turi kumwe.
Eh ihangane gato umushinga ndahe Desire duga ku ijambo.
Ego rero uru cankene rumeze mu bitanzwe umuntu acandaza igitungwa atsubira gucandaka haheze ikiringo cy'umwaka niko kuvuga amezi 12 umuntu acatsubira gacandaka ariko mu bihugu bitari bimenyerewe n'uyo ngwara cyanke bitari bimenyerewe gucandagwa mu ntango umuntu aracandaga hanyuma heze amezi 4 ugaca dusubiramwo urundi rucanco rukurikira icyo gihe rero byumvikana ko nk'impene n'intama ziba zitari bwagere gucandagwa icyo gihe nabo ziba zikuze nazo ntitwaza bicandaga nizo tuba twaracandaze nazo ne tuba zisubiramwo tukazicandaga rero ibyo ni ibintu bitegekanijwe twiteze ko uru rucanco ntirwahera haheze ayandi mezi 4 tuzajya dutunganya irindi sekeza ryo ku rwego rw'igihugu nyene ibitungwa byose biri mu gihugu bisubiremo tubicandage ni mu ntumbero yo kugira ngo tugire by'ukuri twemeze ko by'ukuri umugera w'indwara turi kutabugabanya cyane mu gihugu hanyuma mu nyuma kumbure umushikiranganzi bwo biraba njye bizogenza yuko twashatse tugatunganya kumbure icyanzu cya buri mwaka icyo bitovana ingene tuzaba tubona ikigo cy'indwara kiriko kiragenda n'ingene ibintu bizaba bimeze mu gihugu kuko tuzakomeza dusuzuma turaba tumbega ibintu bigezehe abahinga tugenda turaba ingene ibintu byifashe rero muri rusange n'icyo namubwira ni uko nyuma y'amezi 4 tuzogaruka tugasubira tugacandaga ibitungwa byose na bya bindi bito bito biri ubu ari bito bito bizaba byamaze kwegeza haruguru nabyo ne tuzabicandaga.
Turizera ko nabo bajejwe kubikora ku mitumba basigurira abanyagihugu neza na neza uko bikwiye kugenda n'abanyagihugu bakabizirikanya bakabikurikiza. Charles Kumurongo duga ku ijambo.
Ndaramukije.
Yego.
Mahoro ndaramukije n'umutumire. Mahoro Charles, amaro cyane.
Mahoro neza nashaka kubaza.
Gabanya radio yawe gato Charles, amajwi ariko aratugaruka ko gabanya gato.
Sanarwanije. Nashaka kubaza nuko umuntu ashobora kuba yarariye kuri izo nyama zirimo ashobora kuba yariye ku nyama z'igitungwa cyagwaye ariko akaba atabimenye ko cyari kigwaye akaba yaramaze kuzirya ko atangaruka nko yuko ashobora kurwara uwo mugera igitungwa kigwaye nawo ushobora gufata umuntu nawe yagiye kuri izo nyama.
Murakoze Charles.
Yego.
Mushinga ntahe nakarutse Imana duka ku ijambo nawe.
Yego. Murakoze cyane. Ati hariho nk'umure umuntu ashobora kuba yarayiriye inyama igwaye kumbure atabizi. Impanuro twebwe dukunda guha abanyagihugu banjye muri rusange nuko by'ukuri bokwirinda cyane kuko baragira igitungo kigwaye kuko igitungo kigwaye hari igihe ushobora kwibaza ati nakara ni indwara mugabo ugasanga igwaye n'ibindi bishobora kumbure kuba byobangamira amagara yiwe kukaranda k'impene n'intama navuze ko itabangamira cyane amagara y'ifunguye ariko yuko abantu by'ukuri bo inyama afunguye ntabari inyama kabisa wibaze namwe nk'umuntu ushobora kurya ikintu kimeze nabi ukibona ngo ni kubera atangorane atangwara kiteri urumva ko atari ibintu byiza rero uretse n'ibyo igituma tubuza n'abantu kugira inyama y'ibitunga kigwaye nuko mu misanzwe twebwe nk'abahinga igitunga cyose kigwaye izategerezwa gufungurwa icyo gituma niyo bari kubarabaga ibitungwa cyane bari kubarabisuzuma ari ibyo tubanza gusuzuma imbere y'uko bibagwa tukaraba ati mbega biragwa ibigwaye rero hari ibyo tuba ikiyi kimetuku nuku nuku reka tuza turimbira ugende nk'ikibage ukongeza kukibaga ari uko cyamaze kumera neza rero nomumenyesha ko nomuhumuriza ko ibisanzwe kanda k'impene n'intama atangorane katandukira abantu ngo umuntu agware iyo ndwara mugabo nkamubwira nti hari igitungo kigwaye umuntu nuko uza baragaba ni uko nturi umuganga nturi umuhinga hari igihe gishobora kumubwira asanga kitwaye ibindi bintu gisagara kwaduka kugira ingorane mu nyuma.
Kuri cyo kibazo nyene cyo gupima abantu bafise ububare nko mu gisagara cha Bujumbura boshobora gupima gute ku macuniro yuko inyama bariko baragura ari inyama nziza bagiye kugaburira guhabanyagihugu baje mu bubare bwabo.
Abashobora nuko kizira ko bagira mu kinywazi. Igitungo cyose kabagiye mu kinywazi kirazira ko abantu bagiha abantu ngo bagifungure. Ubisanzwe bitungwa bigurira ku macuniro cyane ku bibanza bibagirwamo bizwi. Aho niho usanga abageze gusuzuma yuko bikomeye niho baba bari bakabanza bakabisuzuma neza bikabona gufungura. Rero icyo twohanura abantu badandaza ku bubari n'ahandi hantu mbere ndetse n'abajya badandaza mu magusheri nuko by'ukuri bo kwirinda cyane kugura inyama batajye zavuye ngo bazizane kuziyangira abanyagihugu bagende bazigurire mu bibanza by'amacuniro bizwi aho muganga ashobora gushika agapima agasuzuma akavuga ati iki gifungure iki kireke ku neza y'amagara y'abenegihugu. Ni icyo manoro nubaha nayo ubundi agitore ngaho ntashobora kumenya ko gikomeye ntashobora kumenya ko kigwanya kuko ibyo n'akazi k'abahinga niyo bashobora kumenya ati burya iki kiyafite ingorane igifungurwa iki n'igifungurwa.
Nuko icyo kibazo nyine cyo kugerageza gukingira abanyagihugu ibijyanye n'uruja n'uruza hoho navyo nyene uruja n'uruza rw'ibitungwa mu ntara bija mu yindi birakurikiranwa uko bigenda biragenda canke naho nyene ubushikiranganje bugerageza guhanura abantu bababona ibitungwa byabo byagwaye kutabishora mu zindi ntara bigenda gute kugira ngo mugerageze gukingira izindi ntara.
Yego murakoze cyane. Nisanze mu ntara zafashwe n'icyo kiza hari ingingo zari zarafashwe zifatwa n'ababijeje zafashwe na leta zikari mushikanganizo n'ubworozi zigafatanya n'abajeje intwara kugira ngo zive mu nziro. Mubisanzwe izo ngingo nitwo ubuyi naho turiko turacanca izo ngingo ntizihagaze zizoba zirahagumye iminsi mikeyi nakujya ko gushora ibitungwa nkuko nabivuze na byone bizoba birahagumye gushika tubonye ko aho tugejeje iki gikorwa turiko turakora zigucandaga rero tuzovuga tuti ubuyi turabona ko atangorane ku bijyanye n'iki kiza nimugaruke iwaruza n'uruza hagati y'intara n'izindi bibandanye uko rwamye. Nayo urumva ubuyi nitwovuga ko ziyangingo zahavuye oya kandi abantu babyumve kandi bihangane kandi ndanabashimiye cyane kuko cyane cyane bashimira abantu bo mu ntara za Gitega za Kirundo ku kuntu bihanganye n'iyo minsi kandi by'ukuri ntababesha iyo batihangana ni ukuri n'ibindi mucanze ntitwari kuba turiko turabikora kuko twari gucandagiye uko byari kuba zaraho birumva nta n'icyo twari kuba tugikiza mugabo bifite amahirwe turamaze gucandaga ibitego bitari bike mbere dushyize hafi ibitego bigera ku 200 hafi ariko biracandaga yerekana ko ingingo zafashije kugira ngo ibitego byacu ntibihone ariko ingingo ziracabandanya iminsi bon iminsi mikeyi gushika tubonye aho ibikorwa bimeze n'ingene ibintu biriko biragenda.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 9 no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3 mu Burundi naho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Turiko turaganira rero kubijanye n'akaranda kateye ibitungwa byoba byarazanywe mu biva mu kindi gihugu biza mu Burundi bikandura karanda k'ingwara yatumye ibitungwa bishika ibihumbi n'ibihumbi byagwaye ingwara itamenyekanye neza. Ariko muri iki gihe hatanguye rero isekeza ry'ugucandaga ibyo bitungwa mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turiko turaganira rero n'ubushikiranganji bw'uburinyi n'ubworozi mu Burundi. Twatumiye umushinganahe Desire Ntakirutimana muri ubwo bushikiranganji, akaba ari umuganga yanonosoye ibijyanye no kuvura ibitungwa, hakaba kandi yarananonosoye n'ibijyanye n'indwara zifata ibitungwa muri ubwo bushikiranganji. Turako kandi turaganira n'abanywanyi biradijwe rya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyumviro mubandanye mutwakura kuri telefone muterere mu kiganiro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ati ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya mu kiganiro muri isanga turiko turaganira kubijanye n'akaranda kari karateye ibitungwa mu gihugu cy'u Burundi, impene n'intama ziragwara ingwara yatumye zitari nke zipfa. Turi kumwe rero n'ubushikiranganje bw'ubushikiranganje bw'uburinzi n'ubworozi, nako turi kumwe na muganga w'ibitungwa Ntakiruta Imana Desire, harongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima ingwara z'ibitungwa, akaba kandi yaranonosoye ibijanye no kugwanya ibiza by'ingwara. Ariko aradufasha gutegera neza na neza ibijanye n'igikorwa cyo gucandaga ibyo bitungwa, kugira ngo abanyagihugu bategere neza icyo gikorwa uko kiriko kiragenda, kandi bashobore no kugikurikiza kugira ngo amagara yabo nayo nyene ashobore gutekana. Ni kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Turi kumwe rero kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku mirongo bahamagara baterera. Reka tubandanye tubaha karyo, twakire Guillaume. Guillaume uraho?
Ndaho, ndashima.
Byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Enegera nese kibazo nashaka kubaza uwo muganga. Nyimene baba cyangwa intama baba bacandaze uyu munsi nyine ko mba bari musekeze kuyicandaga umuntu afite afite ubusha ayiga ko yose ayiga cyangwa n'umuntu ukiyirimo.
Uyu cyandaze uwo munsi nyine ukipfuza kuyibaga uwo munsi nyine?
Yego.
Muganga
se ni cyo murakoze.
Murakoze cyane Guillaume. Muganga Ntakiruta Imana. Alo?
Iki bitungwa ire mumeze. Iyo umuntu uteye umuti bitungwa, hariho ikiringo usanga uwo muti utembera mu nyama, mu maraso, eka utembera mu mubiri. Kasha usanga rero nk'umuntu agisunguye ishobora kugira ingaruka mbi. Ingaruka zishobora kuba kwaba kugwara kubera aba ariye umuti atategereza kuwurya, canke ugasanga bitumye. Iyo kuko hari imiti imwe y'ibitungwa dukoresha usanga ishaka gusa n'imiti bakoresha mu gifata cyo kuvura abantu, novuga nk'imiti bita oxytetracycline nk'akarorero. Iyo wayiteye urashobora gusanga uwifunguye iyo anyoye wa umuti usa n'umwe tuvuze ibitungwa udaheza ngo umugire akamaro igihagwa, ugasanga rero barashobora no kumuvura ntakire cyangwa ntumugire akamaro nk'uko byategerejwe. Nicyo gituma iyo igitungwa giheruka kuvurwa duhanura abantu kutaca bagifungura atarahera iminsi iba yagenwe na muganga. Kenshi usanga ari nk'amasaha nka 24, 48 mbere hari naho usanga n'iminsi 3 ihera. Ariko rero ku kijyanye n'uru rucanco gogo suko rumeze, mu bisanzwe si umuti iyo umuntu ayiteye ubwo umutembera mu mubiri, umuti uja ku kibanza uba watewe mugabo ugaca uburira umubiri ki hariho ikintu kije kora abasoda bazogwana. Umuti w'ubwawe ntutembera cyane nka kujya kuyinda imiti dukoresha mu cyicungo, ahubwo ufasha kugira ngo umubiri uce ukora abasoda ubwo nyene baza. Abo basoda rero nibo iyo hateye indwara nyezina baca bagwanya yamugira y'indwara. Rero nagomba kumubwira ko naho atangora mitirima bishobora gutera umuntu afunze igitungo, ariko sinahura ukuntu umuntu yakoresha umuti uraho n'amahera ubwo hama ngo bwace agaca ry'igicumba. Sinabitahuye vrema n'ukuri ambabarire. Nibaza ko kumbure agicantaga kugira ngo azocorore kigwire gikomere hanyuma azobone kukikora ko mu nyuma. Ku bijyanye n'amagara y'abantu namumenyesha ko ubwo bucanco by'ukuri ibyo bita derede atampe mu gifaransa ni zero jour, ni ukuvuga nta minsi umuntu arindira kugira ngo abeyo cyofungurwa n'abantu. Nuko bimeze mugabo rero ko nonsa aka kajyo ku iradiyo sinoreka ni kubivuga.
reka nshimbone kwaho kuko urabona hari abantu bagurira ruguru abandi ugasanga araje aragicunze arabona bariko barakivura ni gikizi gitungo cyane cyane nshaka kugaruka ku kijyanye no kuvura ibitungo naho kumbure atari cyo cyacu cyuko iyo munsi yuko by'ukuri abantu bo kwirinda kujya igitungo kiriko kiravugwa gipfuye bariko barakivura imiti ikaba yabikiye mu mubiri ukuri ibagite kuko ninjya mu burundi uri kurajya ingorane uri kurajyana mu mubiri wawe niyo mpanuro namuha ndabwo kujyanye n'urucanco namumenyesha ko urwago atangorane.
Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Reka tumire amatete urongera tugaruke
iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turabandanye kuganira ku kibazo cy'akaranda kari karateye ibitungwa mu gihugu cy'u Burundi n'igikorwa cyaraye gitanguye. Igikorwa cyatanguye ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kane, igikorwa cyo gucandaga impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi rero bukaba bwahaguruka icyo gikorwa mu ntara zose z'igihugu, bagahamagarira abanyagihugu kuzana ibitungwa byabo kugira ngo bicandagwe. Ibindi muhanura mushinga ntahe Desire ntakiruta Imana, izindi mpanuro mutanga mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi muri iki gihe nizihe kubijanye n'iki gikorwa murimo?
Impanuro nyamukuru no ha abarimyi borozi nuko tukuri bo kwigora bakitabira bose iki gikorwa turimo turiko turakora igikorwa cyo gukingira indwara z'ibitungwa kuko batazikingiye ugasanga kumbure bariko barafasha kugira ngo migera nturandurane n'imizi. Rero umuntu afite impene 5 ntazijyane zose uko ari 5 mbere nakajya twavuze tugatera imitwa cyandaga nawe wakwazana ntacu tukagakwigirana twavuze tuti akamitwa cyandaga twifuza ko impene zose ziri mu Burundi intama zose ziri mu Burundi zicandaga. Rero nibitabira ako kamo nkababoneweho no kumenyesha no gusaba abajejwe intwaro ko bodufasha cyane guhimiriza abarimyi borozi kugira ngo iki gikorwa cyitabwe n'abarimyi borozi bose. Kandi muri rusange ndashimira cyane abo tumaze gukorana gushika uno munsi ku kuntu bitanze by'ukuri biraboneka ko bahimirije neza abenegihugu. Kandi ndabona ko abenegihugu bariko bitaba nkashimira na mwebwe amaradiyo ukuntu mujya kugenda bifasha kugira ngo aka kamo gashike kure cyane.
Murakoze cyane. None ibibanza bitegekanijwe gucandaga ibyo bikoko ibyo bitungwa biregereye abanyagihugu bikwiye kugira ngo ntibarinde kujabuka imitumba n'iyindi baje gucandagisha ibitungwa byabo?
Ego cyane. Muri rusange ibibanza byateguwe muri buri komine biregereye cyane abarimyi borozi. Mu bisanzwe abahinga twari twigishije kumbure sinabivuze mu ntango imbere yuko igikorwa gitangura kubera ko indwara yari indwara nshaka twatumenyereye twarabanye turagira inyigisho ku bantu bariko barakora iki gikorwa kugira ngo baze gikore neza. Twandikishije rero abantu batari bake kugira ngo bazeze bagende mu itumba bacandage. Rero abo bantu bariko baracandaga nibo biyunguruza bakashikira ahari aborozi. Kenshi usanga ko ku mutumba no mu buri bifasha ku mutumba impene zose intama zose ku mutumba zikegeranirizwa ahantu hamwe hanyuma zigacandagwa. Nanabajije n'abantu nagiye ndabona aho naciye ndababaza ati mbega none ko ngo aho zimwarushe nyamana tworuha ati kandi mwadusanze muhira. Benshi barabishima barabona ko twabegereye muri rusange mugabo murazi ko ndi Burundi bumeze hari aho usanga haduga hari aho usanga hamanuka
ugasanga kumbura umutumba ari nk'umutumba ushobora gusanga ari muto cyane munini bivanye n'ingene ingana ico n'ikindi kibazo kumbura mugabo muri rusange abantu benshi kenshi turashika twegera umutumba aho dushobora kugira imitima tukabegera nacyo gituma mbere twafashije kiyiti nini kuko tuvuga tuti dukore twihuta byari kutugora nicyo gituma twafashe umwanya munini kugira ngo aho dukoze uno munsi duce twumvuriza ahandi kumbure hari aho usanga kumbure nk'umuntu avuga ati jewe sindabizi niyegere abajejwe uburimyi n'ubworozi muri komine abajejwe uburimyi n'ubworozi muri zone ku mutumba bababwire ingene iki gikorwa kimeze kuko baba bafite ibintu byose zikwiye kugira ngo bamenye ikirangaminsi rero ikirangaminsi kiriho uko iminsi igenda ihera uno munsi aho twakoreye buratse tukunguruza ahandi akuba ari kugira ngo dufunyirize urugendo abarimyi borozi kuko tugumye kuri site imwe ngo rukore rimeze neza wese usanga hari abantu bakure badashoboye kuhashika rero niko twiyunguruza tukabegera twitungikirangaminsi kiba cashinzwe na muganga w'ibitungwa muri komini.
Murakoze cyane. Reka duhakariyo na Yohani. Yohani uduhamagaye uri hehe?
Mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke neza kuri komine Rugombo.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane Yohani. Duga ku ijambo.
Mbanze ndabaramutse nabifuriza amahoro y'Imana
twese
amahoro meza cyane.
Ego murakoze nagoma nterere. Ndashimye mbanze nshimire leta n'umushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuko igoro bagize ko kucandaga ibyo bitungwa nongera amanura bene wacu abo abarimyi n'aborozi burya leta yarazwi ishinga n'amagara y'abantu agukanya amabubanza bakarindira bagafungura ibindi mu kurindira yuko iyo ndwara ihera ikavamwo burundu erega kanyama nta n'umwe atagakunda ariko iyo ikiza giteye ibyo bikoko urumva ugize ngo ubyifungure amagara y'abantu atahonera borindira bagakenyenya ahasigaye nawe nagiye ndi umworozi mwombarize umutumire mu bijyanye n'ingurube ndi umworozi ndazoroye ko iyo ndwara itotandukira ingurube duhe impanuro y'ukuntu nubyifatamo aborozi b'ingurube murakoze mwamire mu biganza by'imana mu gihugu cya amerika
twese turakoze cyane muganga ku bijyanye n'ingurube umuhanura iki
mu bisanzwe indwara yitwa kanda kimwe n'intama ni indwara yandikira ahanini ibyo bitungo nini twavuze ni ukuvuga ni mene n'intama ariko irashobora no gufata ibindi bitungwa bishaka gusa nabyo aho twavuga nk'ingamiya urugero rw'imana zitahari nka bijya bitungwa byo mu ishyamba bijya bikoko byo mu ishyamba bita imparage bijya bitungwa bijya bikoko byo mu ishyamba bishaka gusa n'impene mugabo byo bikarigwa nk'uko impene n'intama zikarigwa bikarigwa rero n'impene n'intama rero ku bijyanye n'ingurube ibijyanye n'inka inkoko n'ibindi bitungwa bifatwa n'iyo ndwara rero nagira amakenga ku mbure ati ishyitse ibyo hava icya ishyikira mu tugurube twanjye ikwice oya iyo dufata ingurube ifata izihene n'intama gusa hamwe n'ibindi bitungwa bishaka gusa nabo.
Urakoze cyane rwose. Radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Two turasozera ikiganiro cyacu cy'umunsi. Twari turi kumwe na muganga w'ibitungwa Ntakirutimana Desire arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa, akaba kandi yaranonosoye ibijyanye no kugwanya ibiza by'indwara. Muganga turagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko kuganira natwe n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye cyane ndakengurukiye abafashe ijambo babaza ibibazo ndanakengurukiye abariko baratwumviriza bose mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari.
Turakoze cyane gufata kanya. Radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Rero tubibutse ko kino kiganiro n'ibindi biganiro bya Murisanga mushobora kubironka kuri site yacu internet. Adresi yacu ni www.radioyacu.voa.com. Kuri Facebook no kuri Twitter hariho amakuru naho nyene murashaka kutwakura ko ni adresse ni VOA radio yacu. Tubibutse kandi ko kuri radio mutwumvira kuri FM mu Burundi 94.9 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice 3. Mwari muri mu kiganiro muri Isanga na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya kino kiganiro n'abadufashije mu bunge bw'ibyuma. Tubifurije umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio mukunda Ijwi rya Amerika.
Oriani tangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.